wa wundi
wa wundi
ni wa wundi
wa wundi ni ikiganiro kiba yagira ku buzima bw'abantu batandukanye bamenyekanye ku bikorwa vyabo.
D'être en retard avant de...
Turamukije bagenzi bakunze ibigano vya radisangana cyacu ni kiganiro wa wundi kivuga ku byerekeye abagize ishobora mpamvu y'ikivya politiki by'imibano by'ubutunzi by'imico kama n'ibindi. Igice cya gatatu cha kiro kiganiro mu bucya hari wahora umukuru w'igihugu cha Congo Mobutu Sese Seko. Twavuze ku buzima bwiwe kuva akiri muto kungene yagiye mu bya politiki imbere yuko yabanje mu by'igisirikare aranaba mu byo kwiga amashuri y'abakatolika aranaba umumesha makuru mu nyuma rero ahava ubusirikare maze aja mu nzego aherekeje Lumumba mu kuraharanira intahe yo muri Congo mu nyuma rero ashika imbere arashobora kuba n'umukuru w'igihugu imyaka myinshi ibyo babaye mu myaka 60 by'intambara inge yagiye arabish tunganya kiganiriro mu gitugwe nanje Christian Sabyunga bwivyo hari Akimana François Tazira Musauza no munsi uza kuvuga ku vyerekeye ukungere mu butu yashengeye ingene yahunze ibyo yasize n'ibindi turabahaye ikaze ako na karirimbo abantu bakibuka kamuhayagiza kuri television ya Congo ico gihe icari gihugu citwa Zaire ni kamwe muturirimbo twatumye yemegwa bamfata nk'umuntu ahambaye arenze Mobutu Sese Seko atarasandaba yahungiye amaze gutsindwa intambara mu gihugu cya Togo amara umwanya munini nya aba muri Togo hanyuma umukuru w'igihugu Nyasimbe Eadema araheza amusaba kuva muri ico gihugu kubera ko yari amaze igihe kinini agwaye abonaho kuva muri ico gihugu aca abandanya kwivuza mu bihugu bitandukanye na cyane cyari Ubusuwisi hamwe n'Ubufaransa. Mobutu Sese Seko rero yagiye guhitanwa n'indwara ya kanseri ya prostate hari tariki 7 z'ukwezi kw'icenda mu 1997 ku bitaro by'abasirikare Mohamed wa kane aho ni Raba muri Maroc. Mobutu Sese Seko Mobutu tanga singa yoye comité central okay munyuma rero arahambwa ku witongo ry'abapfuye ryo ngaho hasanzwe hahambwa abazungu ameza ni munyuma niho umukuru w'igihugu Laurent Désiré Kabila yafata umwanya wose kugira ngo ashobore gushiraho intwaro yiwe hose araheza arima. Mobutu rero yasize igihugu ciwe kimiriwe nabi mu vyerekeye iby'ubutunzi hanyuma asiga igihugu kirimo injyane aho na cane cane hariho abari basanzwe baragiteye bava mu bihugu bihana imbibe nayo naco hanyuma ubutunzi bw'ico gihugu buratwagwa ku mugaragaro hatangura rero haduka ingwano y'abenegihugu ico bita guerre civile.
na biso na bazando na bilanga na katia misale pa ibozali candidat na biso mobutu bana kelasi boyibisa batata na ba mama candidat na biso mobutu
tubuye kuvyereka ubutunzi yari afise mumenye yuko bafatiye ku kinyamakuru Washington Post chasote mukwezi kw'icumi kumwanja cyane mu cyane nari mu mobutu yoba yara nyinyuye ubutunzi bico gugu bushika hagati y'imilyoni 50 n'imilyoni 125 z'amadolari abiyiba igihugu ciwe bikaba rero bamufata ko ashobora kuba ari umutwari agira gatatu muri Afrika yoba yagiye ruswa aho bayivuga mu gihugu cy'icyana 84 akaba yara akaba ari umwe mu ba president b'abanyafrika boba baranzwe na ruswa mu butu rero yarafise amazu ibihugu bitandukanye murabe nko mu gihugu cy'u Faransa yarafise amatunzi atagira uko angana mu Birigi mu Swiss mu Taliyano no muri gihugu cha Espagne eka no mu gihugu cha Portugal aho yarafise amazu manini manini umwe bita chateau nkiyizwe cyane nitwa Chateau de Fontroy hamwe niri muri region yo abita region bruxelloise aho ari gukaka 1973 gushika ashengere bavuga ko muri Afrika yoba yarashizeho yivye ubutunzi bushira mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika kugira ngo ashobore kwakorera imigambi nko mu bihugu cha Senegal, Côte d'Ivoire, Chad na Afrika yepfo.
Zongisa unité nationale Tambola na katia Zaïr Mobimba Lopa mono konyon soyo olingi Motwa kotuna yo azalite Est-ce que kala ezala kabongo Tala elengi a unité nationale
Yabiso kandida Mobutu sese Yabiso kandida
Uretse ya mafranga twari gihugu hari yandi mafranga yava hanze yacisha kuwepfo marisha mu gutse seseko ngo ashora kuba amafranga yava hanze yoba yaranyuruje yobashika imiliyardi zine z'amadolari aho yaragenewe gufasha igihugu ciwe akaba yashobye kubishika ko kubera ko yarafise ubucuti bukomeye n'ibihugu byo mu burengero no kuvuga le pays occidentaux kugira ngo ashobore kugwanya muri Afrika mu gihugu cyane cyane igihugu cy'u Zaire aronka uburyo bw'amafaranga menshi y'Abanyamerika n'Abafaransa kugira ngo ashobore kugwanya intwaro y'abakomuniste mu bihugu bya Afrika hereye muri Zaire murazi rero ko ariyo Congo ari igihugu kimwe gose bita pays continent aho imbibe za dico gihugu zishika muri Afrika y'ubuseruko zikongera zigashika muri Afrika y'uburengero tutibagiye Afrika yo mu buraruko na Afrika y'epfo aho hose igihugu ciwe kirashika urumva ashobora kugwanya abakomunista agashira imbere abakapitalist byatuma rero abazungu banezerwa bagashobora kumuha amafaranga bigufasha igihugu n'abakabonka ayo ashobora gucisha uwepfo akavuga yuko kugira ngo ashobore muri kugwanya abashaka kumukurana cyane cyane abakomuniste yakoresheje amafaranga menshi kugira agume ku butegetsi
bando kibakotina se abadra o luambo mo budiste nalingina tuna bino bozala kabana
Yabiso kandida, Mobutu sese. Yabiso kandida, Mobutu sese, Mobutu. Zambe atinda yoe, Comité central, Boke bana bandoki, Etu bana bandoki esirite. Na Mobutu retenye kandida Mobutu.
Turi mu kiganiro wa undi aho turiko turarangiza igice gira gatatu cha kiro kiganiro twahariye mu ahora mukuru w'igihugu mu butosese kugira ngo twabwira yuko yarafise amatanzirano menshi cyane ubwa mbere bamwise Leopard Zaire munyuma baramwita Leopard de Kinshasa hanyuma baramwita Aigle du Kawele rero yari inzu yarafise haria ibwadorike ibwadorite nahantu yumvume ngo ari wabo muri hagati hagati mu shambo bita Forêt Équatoriale irindi tazuramo ita Papa Maréchal bivuye ko yarafise ipete ya Maréchal kandi bamwita baramita Roi du Zaïre bamwita Elombe Sese kugira ngo bavuge ku byerekeye ubutwari bwiwe mu kugwana intambara tubibutse ko mu buheruka tugize kubabwira yuko Mobutu yaja ku kibuga cy'intambara kugira ngo ashobore kugwanya abamugwanya yaje imbere
Zakaf, la voix du Zaï, Azaf, Elima, Salongo, candidat Nabiso Mobutu, Afriza, Okejaz, Nazaiko, candidat Nabiso Mobutu.
Iki ni twabwira mu kiganiro wa wundi nuko uwo mukuru w'igihugu Mobutu nk'abamuzi cyangwa babonye amafoto yiwe yamafisa agakofero agakofero karimo urusato rw'ingwe. Rapo di Lopa ibyo rero ufatiye ku bantu bava mu muryango wabo bita ababantu n'abantu bavuga ururimi rufise inkomoko imwe no kirundi rurimo abo bantu rero basanga mu Burundi mu Rwanda ukabasanga mu bihugu bya Afrika yepfo gushikepfo ajya muri Afrika yepfo arimo kandi bihugu byinshi byo muri Afrika yo hagati bafise umuryango wabo bita ababantu kawa rero mu migenzo yabo bitaba bantu rero ingwe ni igikoko gikomeye cerekana ubutwari cerekana ubwami yarafise rero inguvu zingana abami cyangwa bita aba empereur cyangwa abita aba aristocrate mu migenzo ruko twari babwiye aba bantu yugoro ukuba ingwe bifatwa nk'igikoko rero kirebutse gifise amayeri menshi kandi gifise icyo gisigura cyane mu migenzo y'iki yabo bantu abo bita umuryango wa bantu hanyuma muribuka ko yarafise ikintu akantu kagakoni cyo bita kane icyo cerekana ko ari umuntu w'umwizigirwa kandi afise ubutwari uretse ubwo butwari akaba afise inguvu canke ubugabo bwo gutwara igihugu cyose
Mobutu sese Mobutu Tanga singa yole Comité central Okena banano bi Ezuka lala lobi esiye Tengisa Mobutu Tozala nabiso nabino nabiso Mobutu Bafili
Mukanya rero kubatasha gukurikira bya biganiro bibiri bya mbere twakora ubu ni cya gatatu cya nyuma twashaka muri minota mike ya itatu isigaye tubabe tubabwira uwari we mu bwana kubatasha gukurikira bwira tubibutse uwari we maze duhave turangiza mu ngabo bw'Imana cyari Akimana François nsabye mu ngo asabye umunsi kwasaba ibiganiro wa wundi Gano ni wawundi twibutse abatakurikiye mu ndwi zaheruka haba igice cya mbere n'icya kabiri gitwahiriye twahariye Mobutu mu biganiro wawundi ubu two turarangiza icya nyuma arico cya gatatu abatabikurikiye bamenye yuko Mobutu Sese Seko Kungwe n'uwaho z'abanga akivuka yitwa Joseph Désiré Mobutu yavukiye en Italie Salam mu mwaka wa 1930 se witwa Albéric Ngemani akaba yarateka icyo bita umukwizimye atekera umu magistrat w'umuzungu yarasanzwe aba aho ilisala igihe se rero apfa Joseph Kabila yafise imyaka 8 gusumba yabaye imfumbyi ari muto yamenya kwimenya acha akurira kwa sokuru wiwe hamwe na se wabo arabandanya amashuri aho yagize amashuri ya Katolika afise imyaka 20 yaciyaja mu gisirikare aho nubita Luambu hanyuma aho naho kuronka ico bita discipline kuvuga kumenya gukurikiza amategeko aha akamenya no gutera imbere aho yabaronse ipete rya sergent hanyuma mu nyuma arabandanya maze mu gihe cy'amaja 1953 agenda kuri eta majori Leopoldville afise imyaka 25 rero niho ya yubakana n'uwitwa Marie Antoinette Ngibatibwa itene wewe umukezi afise imyaka ndumve neza imyaka 14 gusa mu buto yagize mariage akiri muto cyane imyaka 25 aca twara umwana akiri muto gose afise imyaka 14 aho baronse abana umunani bose mu gihe rero yaravuye mu gisirikare afise ari umusuzo officier yaciye akivamo mu gihe bwa 1956 aca abanda ya mashuri ya comptabilité aronka brevet ya y'umusecretaire comptable aca arabandanya mu vyerekeye ubumesha makuru aho yakoze mu kinyamakuru bita Libéral cari Leopoldville hanyuma mu nyuma bwa 1957 afatikanije n'aba mu formier mu kuvyerekeye ibyumesha makuru yitwa Antoine Roger Bolamba niwe yahura n'uwitwa Patrice Lumumba mushatse musanzwe muzi yaharaniye ukwikukira kw'igihugu cya Congo baca barajana rero i Buraya bagiye wewe agenda nk'ubuserukira ibinyamakuru bagenda i Buruseli kuza kuvuga ijambo ryateye impari nyinshi hari mu gihe mu 1958 kubera ko mu buze Lumumba yerekanye neza ko hageze ku gihugu ciwe cikukira aho bari mu mugambo umwe bita Mouvement National Congolais MNC watwagwa na Lumumba ivyakurikiye mwaravyumvise yuko hageze ahantu rero kubera ko Mobutu yarazinanye n'abanyamerika hamwe n'ababirigi baca bagira umugambi wo kwicisha Lumumba hanyuma gushika naho bamugandagura intambara iraba mu butorayinesha abari umukuru w'igihugu ivyakurikiye twarababwiye ingene yagiye aratera imbere arashinga imizi hama mu nyuma mwumvise ingene iherezo ryiwe ryagenze n'ivyo yasize aha ni ikiganiro wa wundi garukiye tuzosubira mu ndwi za nk'ayamango tubabwira kuvyerekeye uwundi muntu yagize icamara mu vyerekeye vya politiki canke imibano canke ubutunzi canke iby'imico kama savye mungu asavye muzi kwasavye afatikanije na Akimara François turabasezeye na ubutaha
wa wundi
wa wundi
ni wa wundi
wa wundi ni ikiganiro kiba yagira ku buzima bw'abantu batandukanye bamenyekanye ku bikorwa vyabo.